Iyi mumbriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije shuti, turi kumwe kuri micro, muri kumwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turabitwizeye uraritswe buri munsi saa 10.
Uruhara rw'indero n'inyigisho mu iterambere ry'ibihugu saga seseshwa muri ibihugu byose byateye imbere ku isi byashize inguvu nyinshi mu byerekeye indero n'inyigisho biha abanyagihugu ubwenge n'ubuhinga bituma baronka ubuzi n'ubuzima bwiza kurushiririza, bashobora kubona akamaro ko gukora batiziganya, bituma kandi biteza imbere bagateza imbere n'ibihugu byabibarutse. Umuntu aravye hirya no hino ku isi arabona ko ibihugu byateye imbere byose byabigenjeje gutyo, haba ku migabane ya Amerika, Uburaya na Aziya, yamara umugabane wa Afrika uracara inyuma muri iyo nzira aho ivyerekeye indero n'inyigisho cyane cyane izo ku rugero ruhanitse n'izikoresha ubuhinga bwa none bikiri inyuma y'utundi turere two ku isi. Nikiye cokorwa kugira umugabane wa Afrika uhindura intumbero muri ico gisata kugira ushobore gushikira iterambere rirama nk'uko vyibonekeza ku yindi migabane y'isi? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye Professeur Libera Ibashia, kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Arigisha kandi kuri kaminuza y'Ubumbashi muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo. Ari kandi mu migambi ijanye n'indero y'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika nka Cameroun, Senegal, Madagascar na Burkina Faso. Yanditse kandi cyane ku bijanye n'indero n'inyigisho mu Burundi, aho yahanuye kukugena igisata cy'indero cyotunganywa mu Burundi. Yaratumiwe mu Burundi mu mwaka uheze mu ikoraniro ryavuga ku kugena ivyerekeye indero n'inyigisho byari vyifashe mu gihugu mu mwaka urangiye w'2022. Mutumire ndabaramukije.
Amahoro neza.
Nashaka ndababaze kuba ariko baratwumviriza mu basigurira muri make uruhara rw'indero n'amashuri mu iterambere ku bihugu ivyo ari byose ku isi.
Ego cyane. Indero n'inyigisho ni kirumara cyane mu buzima bw'umuntu. Iyo wize ugashikana amashuri kure, uriteza imbere, ugateza imbere umuryango, ugateza imbere n'igihugu. Indero kandi n'inyigisho zirafise uruhara runiniya cyane mu buzima bw'abantu, icyo ni ukwita sosiyete, kuko wize wese aratera agacumu k'ubumwe mu iterambere ryaho avuka, haba mu ntara canke mu gihugu cyose. Indero kandi n'inyigisho birafise uruhara runiniya cyane ku buzima bw'igihugu. Notanga urugero ku byerekeye ivyo kwa muganga. Murazi neza yuko tuherutse mu kiza cya coronavirus, iyo bataba abantu banonose amashure, kajya karanda kaba kabandanije kamara abantu. Muga kubera abantu banonose amashure barashoboye gutora vaccine
rucanco
ituma ako karanda katagwira. Mu gisata c'ubuganga ibikoresho byose byo gupima bikorwa n'abantu bize amashuri bagashikana kure. dufashe ubundi burorero nk'ibiraro murazi neza yuko mu bihugu bya Afrika henshi hari inzuzi ibiraro byubakwa n'abahinga banonosoye kwiga ibintu byo kubaka ibiraro cyangwa ibyo kubaka amazu amagorofa ibyerekeye ubuzima bwose bw'igihugu gutorera inyishu ibibazo biba bihanze igihugu cyangwa abanyagihugu n'abahinga bize bakanonosora bagashikana amashuri kure batorera inyishu ibibazo by'ibihugu barimo uburoro ni bwinshi umuntu butanga ku byerekeye ubutunzi bw'igihugu ari muri Afurika hasi navuze ibi byo gucukura ubutaka bikorwa n'abantu babinonosoye ibyerekeye ku gutunganya politiki ijyanye n'ubutunzi n'amafaranga nabyo nyine bishigwaho n'abize bagashikana kure
muri make muheraheze
mu ncamake indero n'inyigisho niyo nkingi y'iterambere ry'ibihugu byose ku isi
kwiga amashuri no kuronka ubumenyi bwo bari uburenganzira bw'ikiremwa muntu
yego cyane hariho nuze la ishyirahamwe mpuzamakungu ryarashyizeho umugambi n'umugabo urekurira uvuga neza ingene abantu bafise uburenganzira na cyane cyane mu gisata cy'indero ni ukuvuga yuko umuntu wese bavuga ko ari nk'itegeko amareta ategerezwa mu byo ashinzwe kwigisha abanyagihugu bose bagashikana kure amashuri kugira bategure kazoza k'ibihugu n'isi yose
hari ibitigiri mwaba mufise by'ugwaruka rutaronka ubwo burenganzira nako karyo byoba bingana gute cyane cyane ku mugabane wa Afurika
ku mugabane wa Afurika hari itigire mfise ariko uravye ku bihugu nzi neza cyane abana benshi barahiba amashuri novuga yuko hafi nka 30% ntibaheza amashuri y'intango bimwe bita mu gifaransa abandon niniya cyane rwose hashika hagati ya 11 na 15% y'abana baba batanguye amashuri mu ncamake muri Afurika abiga bagashikana kure bagashika muri za kaminuza ni bakeyi cyane icyo ni ukubita ni uko muri Afurika murazi neza yuko abenshi ari gwaruka mu bihugu byinshi usanga bafise imyaka hagati y'imyaka 6 na 25 usanga aribo benshi bashika hafi 60% y'abanyagihugu
nivyo ko ataronka benshi bataronka ku karyo baba bari nko mu bice bigoye gushikamwo canke ibice birimwo byasubijwe inyuma n'intambara hamwe n'ibiza
bituma abana batiga ari benshi ni byinshi cyane ikintu kinini ya gikuru ni ubukene mu bihugu byinshi usanga abana bajya gufasha ababyeyi kugira bashobore kuronka udufaranga gufungura kwambara nacyo gituma rero benshi mbere baheba amashuri ikindi kibituma ni n'amapolitiki mu bihugu bimwe ntibitaho ntibashyira imbere iby'indero n'inyigisho hanyuma abana bakabona abagiye gukora akazi ubuzi butandukanye buto buto bafasha ababyeyi babo hanyuma bagacagira bati natwe ka tureke ntituje gufasha ababyeyi cyangwa tuje guca amahera mu ncamake ikintu gikomeye gituma abana biga ni politike y'igihugu bagashyiraho korohereza abo bose badafise uburyo kugira bashobore kwiga nk'abandi bana ababyeyi bafise uburyo bukwiye mu ntamake rero no nubwa ko ari ubukene na politike ifasha abanyagihugu kugira abana bashobora kwiga bashikane kure.
Murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone dufite Gabriel ufite inema, uratwumva?
Yego, ndabumva neza cyane.
Muhamagaye muri he?
Ubu nitwa Gabriel, turimo gukora umaze kubivuga, mererere mu karere ka Ruhanga ni mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda.
Mufise ikibazo mubaza umutumire cyanke kimvira mushikiriza?
Okay, hanyuma iki kintu nashaka kugira ngo mvuge kuri iyo subject nibyo koko uburezi nk'uko mwabivuze ni imwe mu nkingi ishobora gutuma ibihugu cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere bikomeza kugenda bitera imbere. Ariko nanone iyo turebye neza dusanga abo bantu barimo baragenda biga bimwe na rimwe usanga hari ikibazo dufite cyitwa ngo niba ari brain drain, ugasanga bamwe bize bumwe muri ibyo bihugu bagiye bimukira mu bya bihugu bindi bikoze iki biteye imbere. Ese n'ibihugu bya Afurika cyane cyane ubwo ndavuga biri mu nzira y'amajyambere cyane cyane muri Afurika, wenda hari ikintu gishobora kuba kirimo kirakorwa mu rwego rwo kugira ngo bari byose ngo brain drain.
Murakoze.
Okay, murakoze cyane. Ijwi rya Amerika turabakunda cyane. Mariye mu karere ka Ruhango twa Gabriel ufite inema akunze kwita Bini Boy Rwanda.
Ndabashimiye.
Okay, sawa.
Mwa mwishura mutumire ku byerekeye izo ncabwenge avuze ko zigiye kwiga hanze zivuye nko mu karere ka Afrika kenshi zica ziguma muri ibyo bihugu zagiye kwigamwo n'ingaruka bigira ku iterambere.
Ikibazo gikomeye cyane kandi cyanditswe ko n'abahinga benshi ababikurikirana. Icyambere cyoco mu Kirundi bavuga ngo akanyundi katagurutse ni kamenye iyo bweze. Hanyuma kugira abanyagihugu baba hanze si bibi, umuntu yifata ko ari bibi kuko iyo bagiye iyo barahuye bakunda igihugu barafasha cyane mu gihugu cyabibarutse bari mu mahanga. Ahubwo ikuru ni politiki muri ibyo bihugu kugira bahe uburenganzira borohereze baba mu mahanga kugira bafashe. Notanga ubururero ibihugu bya Afrika imbere yuko ikiza cha coronavirus kigitera nka Ghana na Ethiopia n'ibindi ntiriwe ndavuga iterambere todo croissance bimwita mu Gifaransa yarenga 10%. Kubera iki? Kubera ibyo bihugu byashyize imbere politike nziza y'abanyagihugu babo bari hanze, no kuvuga aba bahanze barazana imitahe. Hanyuma kubaka notanga uburore akarorero muri Ethiopia ya nzeye ya baraje bari kwarubaka ijya abanyetokiya babahanze bashyize imitahe myinshi cyane. Kandi karorero kazwi ni kompanyi Ethiopian Airlines mubashyizeho. Hariho abanyetiyopiya b'abapilote baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo nshaka kuvuga rero, kugira abarundi baba hanze si bibi na gatoyi, mu gihe hariho politike mu bihugu bavamwo bituma oye bafashe. Ego abaguma hanze na gahombo ku gihugu mbere no vuga yuko igihugu cyiteka ki gifise imigambi n'imigabo irashe guteza imbere abanyagihugu n'igihugu ntibashobora kureka nk'abize amashuri menshi ngo bagende uko oye ntihagire icyo bafasha mu gihugu. Notanga urugero akarorero ko abakina bakunda umupira w'amaguru, murazi neza yuko umukinyi w'umupira w'amaguru iyo ahinduye umugwi akinamwo baramugurisha amahera menshi cyane. Icyo nshaka kuvuga yuko ibihugu bya Afrika bidashyiraho imigambi n'imigabo yoroheza abanyafurika baba mu mahanga bafise ubumenyi n'ubuhinga bwinshi ngo bafashe mu bihugu bavamwo n'ibintu biteye agahinda. Nshaka kuvuga nta gihugu cyiteka ishobora kwemera yuko nk'aba docteur bize bagashikana amashuri kure bataronga uburyo batatanga ibyo bihugu bidaha uburyo abo banonose ngo bafashe igihugu cyabibaronse. Mu ncamake rero novuga yuko sibibi kubwira abarundi cyangwa abanyagihugu baba hanze, ahubwo igikuru ni ingene amareta yo muri Afrika ashiraho imigambi n'imigabo kugira abo bahanze bashobore gufasha. Ni ukwibutsa yuko mu gisata ca Union Africaine mu bihugu byunze ubumwe byo muri Afrika bemeje yuko abanyafrika baba hanze bagize intara ya gatandatu. Ni ukuvuga yuko muri Afrika ababa hanze baremewe kuri abanyafrika, ariko muri New Africaine bari basabye ku bihugu byose bishyiraho imigambi n'imigabo kugira abo baba hanze bashobore guteza imbere Afrika n'ibihugu bavukamo.
Dufise Tuyishime Jean Baptiste, uratwumva? Tuyishime Jean Baptiste, uratwumva?
Ndabona ndasohoza abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Ego, washobora kuduza ijwi gato, uri he?
Ndi mu ntara y'Uburasirazuba bw'igihugu bw'u Rwanda, mu karere ka Bugesera.
Ikibazo, icyumviro?
Ndashaka kubaza umutumirwa wacu hano ku ijwi rya Amerika, abona hakorwa iki kugira ngo abanyagihugu bose basangirane, muri make mbega bahujwe n'ururimi rumwe, kuko urumva nk'ubungubu iyo muvuze mu rurimi rw'Ikirundi rw'Abanyarwanda ntabwo tubasha kugira ati twabasha guhita tubyumva. Kandi politiki nziza ni ituma ibihugu byose bya Afurika tuvuga indimi zimwe.
Murakoze.
Yego, murakoze namwe.
Icyo cyumviro cha Tuyishime mukibona gute avuze ku byerekeye indimi ngo Afurika yari ikwiye kuba ifise ivuga ururimi rumwe?
Ni ibintu bigoye gushyira mu ngiro, kuko ibihugu 54 usanga ari indimi zirenga ijana. Kuronga ururimi rumwe bahuriza ko ni ibintu bitoroshye cyane, ariko gituma bakoresha indimi nk'Igifaransa, Icyongereza n'Icyarabu hamwe n'Igiswahili. Mu ncamake rero nicyo gituma hariho n'ubuhinga cyane cyane kuko imwe bita traduction mu Gifaransa. No mikwa yuko bitoroshe ko ibihugu byose byumvikana ku rurimi rumwe, ahubwo barashobora gufata nk'indimi nka zibiri cyangwa zitatu igakoresha.
Murakoze. Mu gihe imigambi kinyagihumbi igenewe iterambere iri kiregereza ivyari vyategekanijwe ku vyerekeye kubona ko abahungu n'abigeme mu bice bitandukanye byo ku isi barangije n'imiburiburi amashure mato mato, mubona iyo migambi iriko irashikwako?
Umugambi waragiyeho mu bihugu bitari bikeyi, nofata yuko mu bihugu biteye imbere uwo mugambi barabushyiseko cyane rwose, naho usanga ibyerekeye gitsina, nshaka kuvuga genre, abakenyezi n'abigeme mu buzi bafite imishahara imwe. Ni ukuvuga mu bihugu biteye imbere hari acariho ibyo gukora kugushika kubwira abakenyezi n'abagabo bafatwe kimwe. Mu bihugu bya Afrika ibintu biteye agahinda, abana b'igeme usanga ari bake mu mashure, kubera benshi mu bihugu bimwe bimwe batakubaka bakiri batoyi, abandi bakaja gukora ibikorwa kugira bafashe ababyeyi rimwe navuga kare byo kwisunura kuronka ingene babaho. Hanyuma nawe uravye muri kaminuza usanga abigeme ari bake cyane rwose. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane ibihugu byo muri Afurika byategerezwa gutorera inyishu bigashyira imbere muri za politiki, bakaraba ingene bashyiraho mbere n'ishuri kwita gashimwe gatuma abana b'abigeme bashobora kwiga amashuri bagashikana kure. Ako gashimwe kashobora kuba ari imfashanyo boha nk'imiryango kugira bwabuzi bakora buzana amahera bufasha ababyeyi leta ibafashe kugira bashore kwiga. Ni kibazo gikomeye cyane muri Afrika kandi cyama cyavuzwe mu manama atari makeyi, ariko nta kintu gihinduka kiboneka cyane.
Imico n'imigenzo ifite uruhara muri icyo gihushane ku rugero rw'abana b'igitsina gabo n'igitsina gore baja mu mashuri.
Ego ibyo byinshi biranuzeye birasigura igituma abana barigeme batiga ni nk'abarongo abakobwa mu bihugu bimwe bimwe abana bigema barongorwa bakiri bato biciye mu miryango hanyuma no mu makominota amwe amwe bijyanye n'iby'amareligion ugasanga abana bigeme barababuza kuca kwiga amashuri. Ni ibintu rero ariko biriko biragabanuka kubera abigeme hari imihari y'abigeme igerageza kwigisha ababyeyi kumvisha ababyeyi yuko abana bigeme bafite uburenganzira nk'abahungu bwo kwiga bagashyana kure. Ni igikorwa twese dukwiye gukora aho duherereye kugira kumwaka kumwaka hashobore kuboneka yongerekana y'abigeme bajya ku mashuri.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise haba kubaho Norbert uratumva? Uratumva Norbert uratumva?
Ndabumva neza cyane.
Uri he?
Mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.
Wakwigirayo hari abantu bariko baravuga inyuma yawe?
Yego.
Ufise ikibazo bazo mutumire cyangwa icyumviro shikiriza ugishikirize?
Mbere na mbere kamaze mbashimire.
Murakoze.
Ikiganiro kiza mwatugejejeho.
Murakoze.
Kandi dukomeze kubatega amatwi ariko mu mwansobanuramo gakeya ku nsanganyamatsiko kuko nabo narakurikiye neza.
Turiko turavuga ku ruhara rw'indero n'amashure ku kwiga amashure mu iterambere ry'ibihugu.
Muri Afrika y'Iburasirazuba cyangwa
ku isi no mu karere ka Afrika no mu karere ko mu ruseruko bwa Afrika.
Ego. Mbo rero Afrika ifite umukoro ukomeye, ariko Afrika niyo twifitemo ibisubizo kugira ngo neza twiyungure ubumenyi. Ariko se nkibaza ni wenda na muri no East Africa wenda y'Iburasirazuba amashuri ahagaze gute? Ese bakangurirwa gute wenda kugira ngo babe bakangurirwa amashuri kugira ngo abana bige neza batsinde?
Murakoze.
Yego.
Ndabashimiye.
Yego nabo murakoze.
Murakoze. Mutumire mu mwishure abuze ngo ngene ivyerekeye amashuri vyo bavyifashe mu karere ko muri Afrika yo mu buseruko.
Mu karere ko ka Afrika mu buseruko nubwo yuko amashuri mu bihugu bimwe bimwe bisana ateye imbere, novuga nko mu gihugu cya Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda. Mbere mu rwandiko nigeze kugira ku Burundi igihe bashiraho ico bise ecole fondamentale nashoboye kuraba ingene inyigisho zifashe mu bihugu byo mu karere kugira ndabe Uburundi ndabugiranije n'ibyo bihugu kuko imigambi ivyavugwa yuko Burundi bushyizeho umugambi kugira bigishe cyo kimwe no mu karere n'ibihugu byo mu karere. Hanyuma rero nasanze mu ncamake ibihugu byose bisa n'ibifise sisiteme imwe, ariko igihugu cyose ugasanga kirafise akantu gatoyi abishiriye ko gituma kibatandukanya n'ibindi bihugu nk'imyaka yari kuri primaire hamwe hamwe yari imyaka indwi ahandi itandatu mu cyamake rero mu karere hariho ibice bibiri ari ibice ibihugu bikurikiza inyigisho zo mu Bwongereza hanyuma n'ibindi bihugu nka bibiri nshaka kuvuga u Burundi na Congo bakurikiza inyigisho z'ababirigi cyane cyane u Rwanda kera rwari rufise co kimwe no mu Burundi bakoresha inyigisho z'ababirigi ariko haheze imyaka itari mikeyi bagiye muri sisiteme ya Bongereza mu ncamake rero novuga yuko kera imbere y'ingorane nshaka kuvuga ibihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda shika oye inyigisho zari zifashe neza muri kajya karere ngo mu Burundi abize mu Burundi ku ntivisite y'u Burundi nta ngorane n'imwe bagira bashitse mu bihugu bya Buraya bagiye kubandanya ni ukuvuga ko akanovera kariho ariko kubera ingorane zagiye ziraba mu bihugu bitandukanye ari ingwano n'iki byatumye inyigisho zitituka uno munsi rero mu bihugu bimwe bimwe izo nyigisho zaratitutse cyane gose gushika naho abana baheza amashuri yisumbuye mbere na kaminuza badashobora kuvuga neza mu rurimi rw'igifaransa cyangwa icyongereza mbere n'ikirundi ugasanga cyabagora ibyo rero ni uno munsi ni ibintu biteye agahinda ariko mu bihugu nabivuze mu bihugu bimwe bimwe cyane cyane byigisha bisunze inyigisho zo mu Bwongereza usanga inyigisho zimeze neza cyane baheza amashuri ya kaminuza bazi kuvuga neza icyongereza kandi bazi neza icyo nita mu gifaransa communication kuvuga byoroshe ugashikiriza icyumviro kirashe mu ncamake rero n'ibyo sinovuga yuko hariho rusange ku bihugu byose oya niyo migwi ibiri noshi imbere hamwe bimeze neza ahandi bimeze nabi
murakoze ku mirongo ya telefone kandi dufise David Nsengimana uratwumva
ndabumva cyane muraho neza
murakomeye
ego amazina yanjye nitwa David Nsengimana ndi mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyanza ndenda bashimira kuri topic nziza mwaduhaye ubutanzwe nanjye ndi umurezi nk'abandi gusoza icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'uburezi nagira ngo dukomeza hari ishusho ntoya nagira ngo mbasangize nko ku burezi ho gatoya ubundi busanzwe politike y'uburezi hari amashuri bita amatipisi cyangwa amashuri nderabarezi aho ngaho umwana asohoka afite ubumenyi buhagije bwo kujya gutanga mu mashuri abanza iyo bivuyeho hari amahirwe ahabwa abanyeshuri bashaka kwiga uburezi muri za kaminuza bagahabwa amabusi izo busi zirabafasha aho biga imyaka itatu ubwo ni bachelor degree asohoka azi neza gutanga ubumenyi mu mashuri ya za secondaire ikindi cya gatatu nabasangiza ni abarimu batize uburezi bigisha mu mashuri yisumbuye ubu bahawe amahirwe yo kubyiga muri za kaminuza bahabwa za bourse ikindi mu burezi bw'u Rwanda ubushize mu myaka ya mbere hari ikibazo cy'ubucucike mu mashuri icyo kibazo cyaje gukemuka gutya rero aho haje gushyirwaho muri kagari ubu gafite ikigo cya secondaire iyo ni achievement numva u Rwanda twagezeho neza ikindi mu kurwanya ibyo twabigize mu kurwanya ubucucike mu mashuri ikindi twabwira murabizi ubushize habayeho gahunda nziza yo kongera umushahara w'umwarimu icyo ni kimwe mu kintu cyaje giha motivasiyo umwarimu umurezi w'u Rwanda atanga uburezi kirema donc kwango aho bongereye umushahara mwarimu hari achievement nziza cyane zabayeho ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri East Africa urugero njya yabunda gusoma cyane nda ku konti y'uburezi bwa East Africa nkafata nko muri Congo mu bibazo birimo by'intambara
yego muheraheze
ntabwo barajya ku rwego rwiza mbo icyo nashaka kuvuga ni uko hari ibihugu gutya muri Afurika byabashije gutera intambwe nziza mu guteza imbere uburezi tutibagije ko mu nzira y'iterambere mu bushobozi dufite buke twabashije gutera imbere mu burezi bwacu ugereranyije n'ahandi bo numva icyo nashaka kubatangiza cyari icyo murakoze cyane
ndabashimiye cyane murakoze
murakoze cyane
ku cyumviro cha David Nsengimana cyane cyane bavuze byo gukongereza umushahara waba abarimu abigisha ko bifasha kubaha ingoga kurushiriza mu gutanga ubumenyi ku bana biga mu kivuga kwi
David avuze ibintu bibiri bikomeye cyane icyambere n'icyo cy'umushahara w'abarimu mu bihugu byinshi byo muri Afurika umushahara w'abarimu ni muto cyane no kuvuga uno munsi abarimu nta gaciro bahabwa mu bihugu bitandukanye muri Afurika ariko kera nkajewe nkiri muto niga mashuri y'intango umwarimu yari umuntu yubahwa yahabwa iteka muri sosiyete uno munsi ivyo suko bikimeze mu bihugu byinshi ariko gituma rero ibi by'uku kuguha uburyo agashahara abarimu mu bindi bihugu bimwe bimwe barabaha ya madeni y'ukubaka inzu imeze neza canke bakabaha madeni y'ukugura ikinga canke moto kugira ashobore kwiyunguruza byoroshe ibyo ni ibintu bikwiye kubandanya gushigwa imbere kugira umwarimu ashobore kubaho neza binamufashe gutegura ivyigwa mu buryo butunganye ikindi kintu yavuze gikomeye cyane yacishijemwo ni politike yo gutegura abarimu kugira babigishe kwigisha kuko kwigisha si umuntu wese arishoboye ni ibintu byigwa bigatuma rero umwarimu ashobora kutanga ubumenyi byoroshe n'abana bakiga bakamenya ni politiki rero y'ukwigisha abarimu formation des enseignants yacishijemo ni ikintu gikomeye cyane ni navyo bituma binagura bwa bumenyi bwatitunse mu bihugu bitandukanye mucamake icyo nshatse kuvuga nuko ibihugu bishyize imbere imigambi n'imigabo yo gutegura abarimu kwigisha bakabigisha ngene bigisha hanyuma bikaca bijyana n'agashahara kisununuye ibyo biratuma abanyagihugu bahurumbira umwuga wo kwigisha no munsi ata gaciro bifite ibyo birafasha kugarukana akanovera mu nyigisho ndonashakuva yuko yavuga ibindi bibiri bikomeye cyane rwose
ndabashimiye tubandaniye ku mirongo ya telefone dufite Bizimana Janvier uratwumva
ndakumva neza
uri he
ndi Burundi Muramvya
ufite ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyumviro ushikirize
yewe ni nk'intererano no ushikiriza kuko twiba turaraba nko mu Burundi iwacu inyigisho tubona programme zigisha mu mashuri amashuri mato mato ndetse no mashuri yisumbuye nta bintu twovuga ko uhebye amashuri yisumbuye aca gishobora kuzigenda agakora ibintu agakora ibintu ku buryo ashobora kwitunganiza ubuzima bw'iyo kuko programme cyane cyane programme n'amajambo ahanini nta pratiki bihari ama kintu nacyo gihari ni uko n'abigisha abigisha kuri nubwo nibwo ayigisha urabona kenshi ndebe nafashe neza kandi igihe nafashe neza kugira ngo ushobora gutanga ubumenyi ko ubushaka kandi tumwe ko batabizi ahubwo nikagashara bw'ubuzima bwa mwigisha usanga ari buzima abayemo buturu buciriritse icyo rero kiza kiba intambara meze nyine cyane cyane kugashara n'ibindi kuko hari naho dusanga naho mwigisha ashobora kumara imyaka nka 15 atakarihije ubwenge kandi ubona kenshi na porogaramu ziguma zihinduka rero ikindi nacyo hariho n'ibi bintu tubona abana b'igihugu aho urabona yuko nk'ubwo hariho nk'ibibazo by'inzara ujya kwiga ushonje ntibyoroshe ku buryo ushobora gutera imbere uko ushaka neza amenya ibi nabyo urabona nk'abana b'i Burundi burya kenshi biga mu bihe bigoye cyane cyane nk'ibikoresho mfashanyigisho mu mashuri si byinshi cyane bigwiriye rwose ari naho mbere nk'ubuye nk'abantu biga mu myaka ya kabiri yashyira shingiro hariho nk'ibintu twakwigiye ko kera iyo twitambaye imaje ubuye nta zihari bazana bagashyira bakazana iradiyo ubu byose no ariko ibyo wumvise muri nyaradiyo burya mwese bikurikiza byoroshye cyane cyane ko nk'uri n'ubisanga nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri abana bakiri bato ariko nabwo ururimi bakoresha mu kwigisha urundi wacu
murakoze
muheraheze rekome haba ikindi nacyo ngari iwacu agwiriye cyane aya mashuri bita ngo ni ansemba generale rero burya ahanini byabikenewe burya nuko umuntu yokwiga avuga ati njye mvuye ku ishuri ubu nyine ndashobora kujya ngenda gukurikiza bimwe niga mu ishuri nkabishyira mu ngiro kugira ngo bishobore kundiza imbere nuko iyo niyo ya nteramwe yacu murakoze
ndabashimiye murakoze yari Bizimana Janvier mutumire ibyo byumvira ko arashyikiriza ari ikintu yavuze ku bibazo by'inzara ku bana no kubigisha ngo bashobora kumara imyaka 15 badakarihije ubwenge aravuga no kubata bikoresho kenshi mu mashuri biba biriho aravuga kusanga nk'abana baba buzuranye mu mashuri bicaye mu buryo budashemeye ni ibyo ariko aravuga nyiragombye kuvuga yavuze ngo enseignement général mu bivuga kwiga
Bigirimana Janvier aheje kudondagura ingorane ziri mu gisata c'indero mu Burundi na cyane cyane izo ngorane zagiye zirongerekana kubera imigambi n'imigabo idatomoye ivyo vy'uko ata bikoresho biriho ivyo vy'uko abana ari benshi mu ishuri bagerekeranye ata ntebe ataki ibyo by'intuze by'amaprogramu baguma bahindagura uko bashatse hatabaye nk'ibita evaluation ivyo vy'uko abarimu badategurwa bikwiye ata ibyo bita gukarisha ubwenge ari rosicage cyangwa formation continue aravuga yuko effectivement bambe mu mburane aravuga yuko haze inyigisho z'imyuga n'ingenzi yashatse kuvuga mu ncamake rero mu Burundi ikibazo nyamukuru ni imintuze y'icino kwita projet de l'école sha kuvuga yuko igihugu mu gushyiraho imigambi na programme zo kwigisha baraba bati mbe mu myaka 25 cyangwa 30 tuzoba dukeneye abahinga bameze gute hanyuma bagaca bagira bati dukeneye nk'abaganga tuvuge 300 dukeneye abayenjeniyeri bubaka amabarabara n'ibiraro n'iki bangana gutya dukeneye abahinga mu burimyi bangana gutya hanyuma rero bagaca bagishyiraho programu zitegura abo bantu muri iyo myaka 30 hanyuma uwo mwana ategurwa akuva akiri mutoyi niho rero baca bagira ati mu myaka itandatu y'amashuri y'intango umwana azoheza afise ubumenyi ubunubu ashobora gukora ibi n'ibi n'ibi mu myaka itandatu y'amashuri yisumbuye azoba afise ubumenyi buhanitse mu guharura mu kuvuga bakabitondekanya hanyuma muri kaminuza bagacagira bati turavye abo dukeneye reka duhe uburyo bukwiye kaminuza yigishe abaganga ku buryo mu myaka mirongo itatu tuzaba dufise abo twifuza uko abanyenyeri gutyo gutyo hanyuma ikintu gikomeye cyane cibagirwa ni uko muri iyo posite rekoro hariho ubumenyi zo guharura indimi n'ibiki byose bijya by'amasiyansi n'iki ariko hari ikintu gikomeye gutegura umurundi w'iteka n'itekane mu ncamake umushinga ntahe agendera ibanga agira ibyo yubaha kubwira bategura abarundi abakiri bato kuzotwara igihugu bafise umutima wo gukunda igihugu bafise umutima wo kutarenganya abandi mu ncamake kubagira abantu ni ukuvuga abantu bafise ubuntu barashinga ntahe ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane mu itegurwa ry'abazorongora igihugu mu minsi iri imbere nshatse kuvuga yuko ubumenyi ntibukwiye gusa ubwo bumenyi butaze kujyana n'ubuntu n'ubushinga ntahe
ndabashimiye tugarutse ku byo wari kuravuga ko akanovera k'inyigisho n'indero katitutse mu bihugu byinshi na cyane cyane mu karere ko muri Afurika y'ibiyaga binini mwariko muravuga uko byifashe nko ku byerekeye Burundi ku bavuga ko ubuhagwiriranye cyane amakaminuza yigenga byo bifisemo uruhara hari abavuga kumbure ko amwe muri yo atoba akurikiza ibisabwa mu bijanye no gutanga indero n'inyigisho zako kanovera
birimwo n'ibintu byinshi cyane icyambere cyacu ni uko abana binjira muri kaminuza izo arizo zose baba bafise ubumenyi budakwiye kubera ibintu byinshi cyane by'ingwano na mariforome yagiye araba mu bintu by'amakoreji kumino n'ibindi hanyuma nibyo kwigisha muri kaminuza byabaye urudandaza hariho amakaminuza ashyira imbere urudandaza kurusha kwigisha bigaca bituma mbere n'abarimu bigisha ugasanga ntibabifitiye urupapuro rw'umutsindo ibyo rero biratuma akanovera katituka hanyuma rero igikuru sibibi munyumve neza sibibi kugira amakaminuza menshi ariko ni uko ayo makaminuza ategerezwa gukurikiza amategeko ubushikiranganji bw'indero buba bwarashyizeho ni ukuvuga ingene kaminuza yugururwa abarimu ingene baba bangana muri iyo kaminuza bashaka kuvuga abarimu mu gifaransa bita a temps plein n'ingene rero ibyigwa bitangwa n'ibitangwa n'ibyigwa bitangwa za porogaramu n'ibindi hanyuma hakabaho ntuzeye igisata kigendura kikaraba yuko izo kaminuza zose ziriho zashyizweho zisunze amategeko leta yashyizeho ubushikanganji bw'izere rugaba zashyizeho bakanaraba yuko inyigisho zitangwa ari zikwiye muri kaminuza hanyuma kaminuza itabikwije barashobora kuyihagarika mu ncamake igihaze akantu gahaze ni ingene izo kaminuza zugururwa n'uburenganzira zironka niyo rero nicyo gisata cy'ubugendura bakaraba yuko inyigisho zitangwa ari ziba zihanitse ni amadiplome impapuro z'umutsindo izo kaminuza zizotanga zikaba zifite akamaro no heza ntanga karorero kuri abari kwa twumviza byumve neza reka dufate mu gisata cy'ubuganga kugira kaminuza yugurura igisata cy'ubuganga itegezwa kwifise ibikoresho no tanga karorero nka microscope kugira abanyeshure bashobora kwitegura mu byo gupima kuraba mikrobi n'ibindi hanyuma mu bisanzwe iyo kaminuza yateza kwifise ibitaro bikorana kugira abanyeshure baje kugira kwimenyereza guhura n'abawe n'abagwayi kumviriza kwiga kuvura
nashaka ndababaze uruhara rw'amafaranga amareta nko muri Afrika ategekanya kubijanye n'amashure bijanye n'indero mwibaza ko ahagije dufate ngo kuvyereke Burundi nkuko mwagize ubushakashatsi kubijanye n'indero
ku Burundi ibyandikwa bavuga yuko badugije ku 20% y'amahera ya leta ikoresha ayahabwa igisata cy'indero ayo mahera mu bisanzwe si makeya ariko ikibazo nyamukuru ni icyo no kwita ingene amashuri atwagwa ingene igisata cy'indero gitwagwa bimwe bita guverinance hanyuma n'ingene amazi y'amashure urumva kanabisigure ubushikiranganyi bw'indero bufise icyo bujejwe ni gushyiraho politike yo mu gisata cy'indero hanyuma munsi hakaba amashure ishuri ryose iba kaminuza cyangwa ishuri yisumbuye usanga hariho uwirongoye iryo shuri uyo rero nawe abajejwe gutunganya ibyo ubushikiranganji bwamuhaye nicyo bita pilotage hanyuma rero gushika ku hasi aba directeur d'ecole n'aba inspecteur ni iki aho bipfira naho muri muri gouvernance des écoles nimwe bya navuga byose byinzeye bya discipline byose niho bipfira kuko iyo amashuri akoze neza yatatiza kuramura abanyagihugu akunda igihugu bubaha amategeko bagendera ibanga n'ibindi ariko murabona uno munsi ko bimeze mu ncamake rero amahera nibyo mu bitigi batanga 20% makeyi ariko inzeye ibikenewe bari byinshi kubera politiki bashiraho bashyira amapolitika akeneye uburyo bwinshi cyane murabona barubatsa bagize bati abana bose bazokwiza ku buntu batiteguye batateguye abarimu bakwiye badafite ibitabo bikwiye byose bakabita mu rudubi ntibabitegure ngo bafate umwanya ukwiye wo kubishyira mu ngiro ugasanga rero ya mahera n'aba ari menshi ari 20% ugasanga anakwiye aho rero bipfira muri planification na gouvernance en fait des écoles
tugaruke ku mirongo ya telefone Emmanuel aratwakuye uratwumva Emmanuel urihe Emmanuel
urinda kumva
urihe
mu ntara ya Murambya mwegoye
mushikirize icyumviro canke ikibazo munyarutse
tubona yuko bakanogera mbona yuko kera mu miseze hataraba urutonde rwa edikasiyo yitwa fondamantare cyangwa posite fondamantare hariho ibyigwa kuntu bitunganijwe umunsi dufite ibyigwa byinshi mu myaka kiri mito mito mbere mu wa mbere kugera mu wa kane usanga biremereye abanyeshuri uba tubafite mu myaka ya hirya usanga ari ibyigwa by'akanovera kandi bishobora gushikana ahantu umunyeshuri naho ubona uwo munsi umenga turashobora umunyeshuri arize agiye kwifashisha ibyo yize muri iki gihe cya fondamentali tubona umenga ubuhamya batwaye uburebure rero twasaba icyo nusaba ni uko akanovera k'imbere ya kera kugaruka hakaba sisiteme ya kera tubona hino umenga yari sisiteme ikimaze kuko twagiye ko twirabika no kidushikira mugabo umunsi umwarashe akoranye ishure n'abati ataje gukora ibyo neza ibintu byo pasare kama denga na tak na biskan rero leta yo rakiniye ukora kugira akagira habe guhera ku murezi ko umunsi arashobora kuja gukora na karusho karikari karabona akasanga ahindi wa manyabiriwe ararenganye na umenya sigaranye umunyeshuri kugira kubera iki n'agahembo neza rero leta yoraba kumiyoro yohora neza icyo gikorwa kiranye n'imbere mu Burundi.
Murakoze, ndabashimiye.
Ego
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga kuvyerekeye uruhara rukomeye inderekeye indero n'inyigisho bigira mu iterambere ry'ibihugu. Twari turi kumwe n'umutumire Professeur Libera Ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles akaba yaragize n'ubushakashatsi mu bijanye n'indero n'inyigisho. Ndashaka ngaruke kuri icyo kibazo, haravugwa ikibazo cy'abana baheba amashure ko ari kibazo gikomeye mu Burundi, byo biterwa n'iki?
Uno munsi n'ibintu by'agahinda. Nutanga karorero kaminuza y'Uburundi yatumye ko abaza kwiyandikisha ngo batangure kaminuza barabuza abaza kwiyandikisha kandi abahaje amashuri yisumbuye ari benshi barasubira ubya kabiri basubira ubugira gatatu. Ikibituma rero ni byinshi cyane ariko bikuru bikuru harya kwigisha kuramura si mu ishuri gusa umwana wese ingene umuntu aremye umwana wese aragira akarorero umuntu akurikira nico gituma rya mugani w'ikirundi umwana si umwe ni mugani ukomeye cyane. Icyo nshaka kuvuga ni uko abana ntibiga mu ishuri gusa ariko bararaba ingene ababakurira bifata ingene ababakurira bavuga ingene abakurira batunganya ibintu byose kugira umwana nawe agira ati ibintu bimeze neza cyane nanjye ndifuza kuba nk'uyu ndifuza gukora nk'aba ndeze imbere igihugu. Icyo nshaka kuvuga yuko uno munsi hariho imvugo zimwe zimwe twumva ku maradiyo bigaserikira kuri za WhatsApp zivuga yuko incabwenge ntacyo zimaze kwiga ibiharuro ntacyo biteza imbere umuntu amajambo abana bumvise bagira bati mbega njya ku ishuri njya kurondera yiki kandi numva yuko nabize ntacyo bibamariye acacu bamariye igihugu. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri ni ubukene buzura inzara uri mu gihugu nabicishijemo uno munsi ubajije abarundi twese turafite imiryango turumva ibintu byifashe ubukene buzura inzara aricyo gituma abana baraye ubusa amaze nk'iminsi itatu atarya canke yihutira kuja ku ishure acija kurondera aha aco udufaranga kugira aronke ico acisha ku muntu wa wepfo n'ico afashije abavyeyi nibyo bikuru cyane cyane. Hanyuma rero ni ibintu twese twifuza ko byohinduka nk'uko Emmanuel yabivuze twese abarundi benshi n'ababyeyi bumvirije wacishijemo yuko bantumiye mu gisata cya mu nama rukokoma yabaye ibi byumviro byose ndiko ndavuga byarashikirijwe n'icegeranyo kimeze neza ibyiyumviro byatererejwe ni byinshi bishyizwe mu ngiro akanuvira kugaruka ariko ushobora guteza imbere igisata cy'indero udahinduye ibindi byose ni ukuvuga iba ingendo iba imvugo iba ibyerekeye amahoro n'umutekano ibyo birafasha mu ndero
y'ubuzima. Murakoze. Claude Hakizimana uratwumva?
Ndabumva.
Claude ufise ikibazo cyangwa ikintu urushikiriza unyarutse? Claude umurongo wawe ntumeze neza uratwumva?
ndabumva
mushikirize cyumvira cyanke ikibazo munyaruse
ndaramukije umuturire
arabumva
amaze neza
ndaramukije umuturire
umurongo wawe umeze nabi
ya ndabona munyumva
mwavuga twumve Halo?
Halo?
Vuga, nyarusa rero ubu numvikana buhoro. Nyarusa.
Okay.
Nimba wege iyi radio wigire kure. Nyarusa.
Ukuntu abana benshi bariko barahera amashure, cyane bako ni bakurira. Ntabima ndifuza yuko nk'ibintu by'ibiciro by'ibirimba byopfungurwa bagashaka se ntari kuza kumbure ko hari abakwitaro bafunguka mu bantu hari imanza bakakwira tugasaba ukuntu abanyeshuri bashaka kuja kuri kaminuza barindira umwaka wose sinzi ko bakogire bice nkuko byarangizaga mu myaka ya kare batarabwira sinzi ko dushirira hafi dusabira kugira ngo
murakoze
baguma mu myaka kugira ngo bice bifite mu mwaka uza akabura n'isabu kina kiriya kubera yasara
murakoze ndabashimiye imbere yuko turangiza umutumire ubu usanga ubutunzi bwo muri ibihe bya none bufatiye ku bumenyi buhanitse bukoresha ubuhinga bwa none n'uruhe ruhara ubwo buhinga bwa none bufise mu bijanye n'amashure n'indero n'ikihe cokorwa nko muri Afrika kugira ngo ako karere kari inyuma gashobore guhambira utundi turere twateye imbere dufatiye kuri ubwo buhinga muri make
muri make ni migambi y'imigabo yo mu gisata cy'indero ishira imbere ubwo buhinga bwa none bunafasha kuzana kanovera mu nyigisho mu ncamake uno munsi utazi gukoresha ordinateur ni nk'uko utabuzi kwandika canke uri analfabet kuko mu buzima mu kazi uno munsi abantu bose benshi bakoresha ubwo buhinga bwa none mu ncamake rero biriko birakogwa mu bihugu bitarikeye muri Afrika mbere notanga karongo muri Senegal aho hariho kaminuza irimo abanyeshuri 39 biga batatunze ku ishuri biga bakoresha ubuhinga bwa none bimwe bita enseignement à distance ibyo bibiko biratezwe imbere bariko barugurura amakaminuza nk'ayo muri Côte d'Ivoire muri Chad muri Tunisie Burkina Faso n'ahandi biriko biraza ariko no mu Burundi nibaza ko buke tizoza hari baki abari kwarafasha kugira ako kanovera ubuhinga buhanitse buje mu bisata cy'indero
nakomba ngaruka gato turasigaranye nk'iminota n'inusu mwariko muravuga ko mwatumiwe mu nama rukokoma kubijanye n'ivyerekeye indero n'amashure mu Burundi mwashikirije ivyimviro mu byo mwashikirije hari byo mubona byagiragejwe gushigwa mu bikorwa n'abategetse
haheze hafi umwaka umwaka irukwire kukomera hari mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze ariko nta kintu no bambishe nta kindi ndabona cyashyizwe mu imbere mbere notanga karorero kuri ecole fondamentale leta yo nyine yari yasabye iragira icyo bita evaluation haraza kabine yo muri Burkina Faso niyo yagize icyo cyigwa cyegeranyo iraba ingene ecole fondamentale yatunganijwe n'uko yashitse ku byo yifuza iyo raporo ntiyigeze isohoka kuko iyo kabine basanze baravugisha ukuri yuko ecole fondamentale byagize nabi cyane ahubwo ubumenyi bwasubiye inyuma ibyo rero nabyo byaravuzwe muri iyo nama rukokoma ariko uno munsi ntanu bambeshe yuko nonzi ko ari byashyizwe mu
murakoze murakoze cyane yari umutumire Professeur Libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi arigisha kandi mu kaminuza kuri kaminuza y'Ubumbashi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kandi mu migambi janye n'indero y'ibihugu bitandukanye byo muri Afrika akaba yaragize ubushakashatsi kujanye n'inyigisho n'indero mu Burundi ndabashimiye rero nshimire umutumire namwe mwese mwashobora guhamagara mugabaza ibibazo mugashikiza n'ivyimviro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sana mubandanye mwumviriza rero radio yanyu Ijwi rya Amerika.